Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwabonye bucya, Eugenia Mukankusi basuhuza, bahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwategurire kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Ejeni n'abaduteze amatwi, turayahera mu yavugwa kuri Uganda. Umukuru w'igisata c'ishirahamwe rya Buraya kijejwe agateka kazi na muntu ejo ku munsi wa gatatu yashikirije amakenga ku ihohoterwa ry'abanyororo muri Uganda hamwe n'ayandi mabi akoregwa ikiremwa muntu. Yasabye Perezida Yoweri Museveni gukora ibishoboka byose kugira iryo hohoterwa rihagarare, atari kubivuga gusa mu majambo. Eamon Gilmore yabwiye akanama yabwishyiramwe rya Buraya ko aya makenga yayiganiye Perezida Museveni hamwe n'abandi bategetsi mu rugendo aherukamwo muri Uganda. Uru rugendo rwiwe rubaye inyuma y'indwi zibiri Human Rights Watch risohoye raporo ivuga ko leta ya Uganda yakoresheje ubusho bwo mu ibanga mu kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Eamon Gilmore asaba leta kurengutsa abagirizwa ayo mabi imbere y'ubutungane. Iki gihugu cyo muri Afrika y'ubuseruko cyakunze kwagirizwa ko gihiga abatemera ubutegetsi bwa Perezida Museveni, na cyane cyane mu bihe by'amatora yabaye mu 2021. Abameshamakuru baratewe, abashingwamanza batabwa mu busho, ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baratotezwa. Igisirikare cya Uganda kivuga ko ibiri muri iyi raporo ataho bishingiye. Amashirahamwe abiri aharanira agateka ka muntu ejo ku munsi wa gatatu yagirije inteko za gisirikare zo mu ntara ya Amhara muri Ethiopia kuba zarahonyeje ubwoko bw'abatigre mu ntambara yahitanye ibihumbi by'abasivile hamwe n'abarenga miliyoni bahunze. Amnesty International hamwe na Human Rights Watch byavuze muri raporo yakorewe hamwe kw'ivyaha byakozwe n'abategetsi, inteko zidasanzwe hamwe n'imigwi y'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho mu burengero bw'intara ya Tigre ari ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyakorewe ikiremwa muntu. Bagiriza kandi igisirikare ca Ethiopia kuba carabigizemwo uruhara. Umuvugizi wa leta y'intara ya Amhara Chizachu Mulune yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Reuters ko ibyo byagirije ari amakuru y'ibinyoma kandi yahimbwe. Abavugizi ba leta hamwe n'abigisirikare cya Ethiopia ndetse n'uwahoze ari komanda w'inteko zidasanzwe zo mu ntara ya Amhara bose bararondewe, ntibaragira icyo bashikirije kuri izi raporo. Naye muri Sudani, abanyagihugu ibihumbi bongeye kwihereza amabarabara mu myiyerekano mishasha yabaye ejo ku munsi wa gatatu biyamiriza kudeta yakozwe n'abasirikare mu kwezi kw'icumi yashize igihugu mu kaga gashingiye kuri politiki hamwe n'isubira inyuma ry'ubutunzi na kandi karyo gashasha kutwigoro two kuremera abasirikare b'abajenerale bari ku butegetsi kugira babusubize mu minwe y'abasivile. Imyerekano yabaye kandi no n'ahandi nk'Kadarife na Port Sudan mu buseruko bwo mu ntara ya Darfur mu burengero. Amasinamu ya video yakwirakwijwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye urwaruka ruturira amapine y'imodokari kandi ruzibira amabarabara kuva iyo ntambara itangura. Kuva iyo kudatiba hamaze gusiga ubuzima abantu barenga 90, hanini bagizwe n'urwaruka, abandi bihumbi barakomereka nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ry'abaganga muri icyo gihugu cya Sudani.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika n'intambara muri Ukraine, Leta Zunze za Amerika yatangaje ejo kwizotanga izindi miliyoni ijana z'amadolari yo kuzofasha igisirikare cya Ukraine. Ni mu gihe abashikiranganje b'imigenderanire bahurikiye mu ishyirahamwe utani bari mu nama y'iminsi ibiri i Bruxelles mu Bubiligi kuganira kuri iyo ntambara muri Ukraine. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yavuze ko abasirikare ba Ukraine babaye abahizi mu kugwanira igihugu cyabo hamwe n'ubwigenge. yavuze kandi ko Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse bari kumwe na Ukraine muri uko kugwanira ubutaka bwabo. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg nawe yabwiye abamenyesha makuru ko ibihugu biri muri iryo shyirahamwe byiyemeje gushyigikira Ukraine, harimo no kuyiha imfashanyo cyane cyane zishyikira abanyagihugu ndetse n'amafaranga ku butegetsi. Intambara muri Ukraine imaze guhitana abantu barenga 300 bishwe n'abasirikare b'Uburusiya, nk'uko ibihugu bya Buraya birushiriza byagiriza Uburusiya. Uburusiya nabwo burahakana ko bwakoze iryo bara muri ubwo bwicanyi bukongera bukabyagiriza abo bwise abanazi bariko bagwanira mu gihugu cya Ukraine. Kuri iyo ntambara nyine, inama rusangi ya UNI iterekanya gutora kuri uyu wa kane nimba Uburusiya bwokugwa mu kanama ka UNI kajejwe agateka kazi na muntu ku byo bwakoze muri Ukraine. Kugira Uburusiya bukugwe muri ako kanama, 2/3 by'ibihugu 193 bigize ako kanama bibwirizwa kubyemeza. Mu ntango z'indwi, ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri UNI Linda Thomas Greenfield yavuze ko kubona Uburusiya buri muri ako kanama bibabaje cyane, agasaba ko bukugwamo. Kuva ku itariki ya 24 y'ukwa kabiri Uburusiya buteye igihugu cya Ukraine, inama rusangi ya UNI imaze kwemeza amategeko abiri yiyamiriza ibikorwa by'Uburusiya muri Ukraine.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Uburundi ejo bwibutse imyaka 28 ishize nyakwigendera Cyprien Ntaryamira aguye mu iraswa ry'indege yarimo na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'abandi bategetsi mu kirere cy'i Kanombe mu Rwanda ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 byo mu 1994.
Habaye igisabisho cy'ibuka ya misa, hanyuma yaho twagiye gufatanywa yiwe aho twagushinguye mu kibazo kimwe na Perezida Melchior Ndadaye n'abandi bagandaguriwe umunsi umwe.
Uyu ni Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Uburundi. Indege iraswa mu 1994 yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Mu Rwanda ho kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi iratangira uyu munsi tariki ya 7. Abaturage bo mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barambiwe guhora bahunga intambara zihahora. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radio yanyu. Mu Burundi ejo bibutse urupfu rwa nyakwigendera Perezida Cyprien Ntaryamira waguye mu iraswa ry'indege yarimo na mugenzi w'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'abandi bategetsi b'ibihugu byombi. Byabereye mu kirere cy'i Kanombe mu Rwanda ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu 1994. Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi baraye bitabiriye igitambo cya misa kuri Katedrali Regina Mundi i Bujumbura n'umuhango wo gushyira indabo ku mva ya Ntaryamira. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Perezida Sylvestre Ntibantunganya wahoze ayobora u Burundi amubwira uko imihango yagenze.
Zateguwe n'uko byarayitegurwa cyo kimwe nk'uko maze imyaka n'iyindi tubikora. Habaye igisabisho cy'imbuka ya misa, hanyuma yaho twagiye kudatemwa yiwe aho twamushinguye mu kibazo kimwe na Perezida Melchior Ndadaye n'abandi bagandaguriwe umunsi umwe. Hanyuma kwa gushasha jenwa yigishasha uno munsi nuko gutunganya aho hantu cyari cyakozwe neza kuko bari bajeho n'ubwugamo bikorosha rero abantu ugasanga bicaye batekanye atagorane.
Imyaka 28 iraheze nk'uko twabivuze, igandagurwa ryo bari baye miraswa ry'indege yaguye mu kirere cy'i Kanombe aho ni Kigali mu Rwanda. Gushika n'umuryango wiwe kandi Burundi nta muco bifise ku byerekeye abo bakoze iryo bara mwebwe ku giti cyanyu cy'uwahoze ari umukuru w'igihugu ikano ku Murundi nyene mubona gute igandagurwa ryo?
Ego urabona koko ko ari ikibazo kitoroshe kubera kuko waragiye urakurikira ibyagiye bikorwa ari mu Rwanda ho nyene ari no mu makungu uvyekeye ihanurwa ry'iriya ndege yarimwo Perezida Habyarimana na Perezida Ndaryamira. Nubu urabona yuko hari mbere n'urubanza nk'uko ruherutse kugagwa mu gihugu c'Ubufaransa. Ariko rero kuri jewe nivyoza yuko hari ukumvikana hagati y'ibihugu vyacu bibiri, abantu boraba bati twobifata gute hagati yabo, hagati ya mareta. Kuko ndibuka yuko jewe igihe ndari umukuru w'igihugu naragendeye kabiri igihugu kibanyi c'u Rwanda inyuma y'ihonyabwoko ry'Abatutsi, hanyuma twari twavuganye n'abarongoye igihugu yuko ibihugu bimaze gutekana abantu bokwicara nk'abakiga neza bakaraba icashitse nyene vyashitse aho Perezida Ndaryamira yasiga ubuzima agapira mu kirere c'igihugu c'u Rwanda. Ubu rero sindokubwira nti vyagereza uku nyene vyagirakurikiranwa, nibaza yuko abarongoye igihugu kuva ico gihe nabo bagiye bagira ico bagenda bakurikirana.
Umuryango wiwe eka n'imiryango y'abandi bategetsi bari kumwe yabuze irakenera nk'imfashanyo canke eka indishi ku bwanyu, iyo ndishi yotangwa nande? Hari vyerekeye indishi gushika ubu biko biraganirwa haba na Leta y'u Burundi canke Leta y'u Rwanda?
Erega wavungora umbaze ibintu ntazi. Ntibagire yuko jewe maze imyaka 26 ntari ku butegetsi. Gusa icyo ndakubwira ni uko bari mu ndege, iyo ndege kuri ubu nta wuzi ko aba yari ifise ibitwita uguteganya asiransi. Hanyuma hagize nk'isanganya nka ririya riba hakaba harateganijwe yuko hari icokorwa. Ibyo ni ukuri, ni ukubwira ngo ndazi nyine hari ico vyoba vyarabaye, nubandi ko ndakubesha. Ndibaza yuko ari ikibazo ari umuryango wiwe wa Perezida Ndaryamira ngo nyene canke ari inzego z'igihugu zonyene ubwazo, ni ikibazo bonyene boshobora kuronka n'ibishura.
Gushika ubu hari amakuru mwa mufise yoba yerekeye imfashanyo iyo miryango yoba imaze kuronka?
Oya, nubandi ko ndakubesha. Icyo nzi cyo ni uko umufaso ni wiwe gusa afise, kugira ngo uravye amabwirizwa nk'amwe agenga abahoze barongoye igihugu, afise ivyo igihugu kimukorera nayo kubiraba. Ivyo vyo kugene umucanje wiwe yatakaje ubuzima, nukuri sinokubesha ngo ndazi iki n'iki ico kigo kirakorwa cane cakozwe.
Ku giti canke c'umutegetsi yabaye umukuru w'igihugu, ku giti canke c'umutegetsi mu Burundi yafise amabanga akomeye cane gose kubona iraswa ry'indege ryabaye mu myaka 28 irangiye ata muco uhari ku vyerekeye abakoze iryo bara eka n'abari inyuma yavyo, kubona n'imanza zamaze igihe kirekire zigahera ku buryo abantu batumvikana cane cane kuri iryo sanganya, mwebwe mubibona gute?
Urumva iyo umuntu yabuze umuntu wiwe muri burya buryo, hanyuma ntamenye koko ingene vyagenze ababikoze, ntugire ngo biramworohereza mu buzima. Mugabo kandi mu migenderanire y'ibihugu n'ibintu bishobora gushika. Icyo cyo gusa ndakwipfuza ni uko bishobotse, kandi burya ishaka rihari ndakidashoboka ni uko ibihugu byacu bibiri, u Rwanda n'u Burundi, nicyo kibazo baragenda bakivugana. Kandi ndibaza yuko uko imigenderanire yacu igenda iranagurwa hazoshobora gushika igihe abantu bavugana ibintu nk'ibyo, bagafatira ku biriho, bagafatira cyane cyane no kubyipfuza. Burya iyo abantu bashaka bashobora kuronka inzira yoroshe ishobora gutuma ikibazo kironkisha.
Perezida Silvestre Ntibantunganya, mwahoze murongo w'u Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Tukivuga kuri icyo kibazo cyo kwibuka ibyabaye mu gihumbi kimwe 1994 mu Rwanda, ho uyu munsi baribuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyiyi nkuru n'izindi zishamikiyeho turaragezaho mu biganiro byacu bitaha ndetse no mu minsi iri imbere. Abaturage bo mu karere ka Rutshuru mu ntara Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bamaze kurambirwa guhora bahunga intambara zidashira muri ako karere. Bavuga ko bamaze guhunga inshuro zirenga 3 mu myaka 10 ishize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yaganiriye na bamwe muri bo bamubwira ingaruka byabagezeho.
Ayo ni amajwi y'impunzi zigenda n'amaguru zambuka umupaka uhuza Uganda na Congo ahitwa Ibunagana. Zikoreye ibintu biremereye bigaragara ko ari ibikoresho byo mu rugo. Zihungira muri Uganda igihe cyose habaye guhangana hagati y'ingabo za leta n'abayirwanya. Uyu musaza w'imyaka 69 twaganiriye ibyo we n'umuryango we bamaze kunyuramo mu nshuro zigera kuri 3 bahunze bakongera bagahunguka.
Bidutera ikibazo cyane kubera ko usanga tubuza amahoro, wirukankanye itungo wenda bakaryiba. Kaje ubundi umunsi amasasa avuga abantu barirutse cyane bati ibintu ugasanga aho rera rukubura umutekano. Maze guhunga gatatu n'umuryango tu hari igihe twagiye mu nkambi haratunanira kubera iriya y'Ibugande kubera kurwara malaria. Abantu bamwe baranahagwa ubwo tuhera ko turagaruka tuza kuba hano Ibugande hano hafi y'umupaka hatunaniye dusubira muri Kongo.
Ikibazo cy'umutekano muke kigira ngaruka cy'ibikorwa bya buzima bwa buri munsi.
Mbo nk'imyaka dusiga mu murima dusanga abantu barayikuye bakagenda, hakaba n'igihe n'inzu bazifungura bagatwara ibyasigaye mu nzu byose wagira ugatangira bushya. Bo bidusubiza inyuma cyane kubera ko hari igihe usanga usubiraho nta kintu na kimwe ufite, wari ufite itungo wararirire mu buhungiro wagira ugatangira bushya ukagira inzara ukabura n'amafaranga yo kurihirira abana mu ishuri ugasanga ahanini abana batajya kwiga. Maze gupfusha abakwe batatu n'umwana umwe kubera ibintu by'intambara.
Nyuma yo kuvugana nawe nongeye mvugana n'umukaza nawe wabuze umugabo muri izo ntambara.
Ubu hano njyewe mfite abana 4 ariko batagira se. Umugabo wanjye twaraburanye hashize imyaka 6 yararashwe yaguye mu masasu twatatanye, yansiganye umwana mutoya. Uwo mwana yijije imyaka 6 ntabwo azise. Mfitemo n'umwuhora arwaye y'amasasa avuza aje ayikubita hasakaraba. Nanjye ubwanjye nabaye pararize igice kimwe kubera intambara, ntabwo njya nshobora kwirukanga. Nucyo ko mbayeho nta mahoro mfite, mbese mwayinosi nta mahoro nyifite.
Uhunze nk'inshuro zingahe kuva ibibazo by'intambara byawe?
Ubwa mbere twahunze iriya ntambara yari yitwa SNDP, turagenda tuja mu nkambi hatunaniye turagaruka tuza kongera guhunga duhunga M23. Noneho M23 imyaka 10 tuhunga tugaruka. Ubaye ubwa gatatu tunari kugenda tukagaruka, noneho twabuze iyo turagana.
Ugize amahirwe kubona nk'umutegetsi wa Kongo, niki wamusaba urebye nk'ibibazo kiyemo?
Namusaba amahoro nangwa se afite yanjyana pe akantwara kava maino Kongo kabona nanjye ngiza ubwisanzure nk'abandi.
Ubuzima nk'ubu babusangiye n'abandi banyekongo benshi muri ako karere no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Icyo bahurizaho ni uko igisubizo kirambye cy'amakimbirane kigomba kuboneka kugira ngo bashobore kongera kubaho mu buzima bufite intego.
Nta buzima dufite, dusa n'abantu bataye umutwe. Ubwo turi kubona tumeze nk'abasazi mu kirere. None irihunga n'ihunguka rya buri gihe nta mahoro dubifitemo, twasanga ko twewe turi kuberwa ibyacu n'ibiki. Iterambere nta gihe cyo tuzatera imbere biterwa n'uko dufite ibibazo bya buri kanya. Washaka ngo wagira wabona kandu ukasanga intambara zirabaye. Muri byose nta kintu nyungu yo twobonamo. Mu buhinzi turahinga bakaza bakiba bakabisahura hejuru y'intambara, ubworozi bwacu bakaza bakabusahura hejuru y'intambara. Turabona ko nta kintu dufitemo muri byose mu by'ubuzima bwacu. Temaze guhungaho nk'inshuro ngine. Mpunga mpunguka nja Uganda nsubira muri Kongo, mpunga mba muri Uganda nsubira muri Kongo. Cyane ndarushe cyane. Twasaba ko umukongo yadufasha kubyo n'ibihugu byo hanze byadufasha kumutekano muzima. Tukabona ko twahinga tukorora tukagira ubuzima bwiza.
Kazi iko tuko biye mu bunagana tuko biye sana, lakini ile inadusumba ni ile vita kila siku. Inatusumbua sana. Tunapoteza vitu, nakimbia unaacha vitu mu nyumba, barabara watu wanapotea. Baba imasha yendelee inarudia nyuma.
Imirwano muri teritwari ya Rucuro yatangiye mu cyumweru gishize yatewe no kunanirwa kubona igisubizo kirambye ku bibazo umutwe wa M23 ufitanye na leta ya Kongo. Ibyo bituma abaturage batakaza icyizere cy'ejo hazaza ku mutekano wabo. Ubwo twateguraga iyi nkuru hari amakuru yavugwaga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu imirwano ikaze yongeye gutangira ahitwa Ijomba na Kinyamahura, mu gihe hari hategerejwe inama y'abayobozi bo mu bihugu byo mu karere i Nairobi muri Kenya. Mu by'iyi nama iganiraho harimo n'ikibazo cya M23 mu rwego rwo kugishakira umuti. Biravugwa ko abarwanyi b'uwo mutwe wa M23 nabo bashobora kuba bohereje intumwa muri iyo nama. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Kongo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kongo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kongo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Mugiye akazi k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kihariwe ku kigero kirenze 80% n'abagabo, kuri ubu hari abagore batinyutse babwinjiramo kandi bemeza ko ari akazi nk'akandi. Madamu Kamugwera Vestina amaze imyaka 27 acukura amabuye y'agaciro. Ijwi rya Amerika ryaramusuye mu kirombe cye aho akoresha abakozi basaga 250 atinyura abandi bagore kwitabira uwo mwuga. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi akomeza inkuru.
Amabuye araza akafatamo mbere hano.
Ese ko mwanditswe twicaye mu zutari munsi y'ibisimu. Ubu kitugwiriye twatanga raporo ngo bari muri 50 meters.
Uko ugenda winjira ni kugenda ujya munsi y'umusozi cyane. Urabona umusozi ukuntu urumbaraye.
Uyu ni Madamu Kamugwera Vestine Nyirikirombe na Yankuri Jean-Jérique waminuje mu byerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro basobanuraga uko bashakisha amabuye. Vestina Kamugwera avuga ko acukura amabuye mu bwoko bwa Wolfram, ibikorwa ashoramo amafaranga menshi kugira ngo agire icyo asagura. Aganira n'Ijwi rya Amerika, Kamugwera yasobanuye ko buri kwezi ashobora gushora amafaranga akaba ka miliyoni 40, ayo akaba aragenda mu bikorwa byo guhemba abakozi, kugura ibikoresho, kubatangira ibyangombwa byose bisaba umukozi, agasagura n'amutunga kandi neza. Ntekereza iki kiganiro nibwiraga ko nzashakaga Madamu Kamugwera tukicara mu nzu tukaganira, ariko ngeze mu birombe bye biri mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge yasabye ko tuganira maze kureba ibyo akora. Kamugwera yamakaniye ko tutaganira tutinjiye mu birombe, mbanza kugira ubwoba, ariko anyereka ko twari tugiye kwinjira harimo abantu barenga 200 bari hasi cyane barimo gushakisha amabuye kandi bose baza gusohoka ari bazima. Nahaye ibikoresho bambara binjira mu birombe, nemera kujyamo nihagazeho kuko ubwoba bwari bwose. Hinjiramo nakubitanye n'umugore ukiri muto, ntangazwa no gusanga ari wenyine muri 50 meters z'ubujyakuzimu ashakisha amabuye y'agaciro.
Cyokora ubwa mbere nabanje gutinya, ariko nyuma naratinyutse mbona ndabishoboye.
Ubugiye kwinjira muri uriya mwobo hariya mbona ugende hirya ukomeze ucukura amabuye.
Turabikora nta mpungenge nta bwoba rwose, gatuma mbona imibereho, nkabona mituweli, nkajya no mu matsinda nyine nkizigama. Ntabwo ubuzima bukincanga cyane nk'uko mbere ntarakabona byari bimeze.
Uko twakomeza gatumanuka tujya hasi cyane niko twasangaga y'abantu bashakisha amabuye. Dukubitanye n'uwo bita Shangazi kuko ari mu bakuze bitabiriye ubucukuzi. Aganira n'Ijwi rya Amerika yasobanuye ibyo amaze gukura mu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro amazemo imyaka 3.
Niyubakiye inzu.
Nizifite agaciro kangana gute?
Nk'aka 5,000,000. Mfite abana biga segonderi. Uwa mbere arimo arasoza ikiganga. Ndinjira nkacengera hahandi, aha ni ahantu horoheje. Hari n'andi twinjira cyane hasi, hashobora ko mwari indi ndake. Ariko ndayinjira nkavuga nibyo byose kuko nanyishoboye. Ku kwezi Imana yaduhaye umugisha. Shobora no kugira n'ibihumbi 100 biterwa n'uko Imana
yaduhaye
200.
Mu myaka ishize uyu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye wakorerwaga n'abagabo kandi nabo ukabasaba ingufu z'umurengera. Kuri ubu abakora mu bucukuzi bavuga ko bwavuguruwe n'abaminuje basigaye binjira mu birombe. Yankuri Jean-Jérique nubwo yiza akaba yaraminuje nawe namusanze mu Kirombe wakora akazi kihariye.
Koze bagomba gukora bafite umutekano bakinjira ahantu atari ukwihata bagakora bafite umwuka wo guhumeka. Ibyo ni ibintu nkontora nyine nkamenya ngo ese bari gukora ahantu hatari gaze. Bwo muri gucukura uko byagenda kose hari uburyo mukora kugira ngo mwukugere ku bakozi kandi mukoresheje natrieri bidasabye ibishoro byinshi. Niho iyo tumanutse hasi mu ndakeze ijya hasi cyane hari aho tugera umwuka ukaba mukeye. Tukaba twakwifashisha nk'utumashini.
Iyo winjiyemo hariya mu kuzimu niko ndi navuga ugenda wumva ntabwo ufite.
Ubwo ntabwo kubera ko ko byagenda kose tuba twarahakoze ku buryo nta kibazo hateye.
Nubwo uyu murimo yemba yankurije amafaranga yishimira ariko avuga ko hakiri ikibazo cy'ukufata
n'umusore utasobanukira ibintu. Yatekereje ayumva ari ibintu bikomeye se umukobwa wirirwa mu Birombe yurira kumva uwo mukobwa ntashobotse ariko mu byukuri turashobotse kubera ko mu Birombe nta ntambara irimo nta buraya burimo ntago ari imirimo yo kwitakura cyane ngo wumve ko atakaje imbaraga zirenze ku buryo ubaye n'umumama wakomeza ukabikora. Rero njye namara impungenge kuko nta mpamvu yo gutinya ngo umuntu ukora mu Birombe w'umutekinisiye oya.
Kamugore Vestine ari mu bagore ba mbere batinyutse kwinjira mu bucukuzi yasobanuye urugendo yanyuzemo.
Ducukura amabuye ari mu bwoko bwa wolframu, dushaka imashini, dushaka amashanyarazi, dukora n'uruganda wabibonye tugamije kugira ngo umusaruro uyongere. Bigenda bikorwa gahoro gahoro kuko wabonye nk'iriya tano ya 2009 wabonye ko igeze muri metero hafi 300 kandi ifite ubujyakozi bwa metero 60 ari amatano agenda agerekeranye. Ariko ubu bageze mu bakozi 235 bahembwa buri kwezi batunzwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro batunzwe n'umwuga w'ubucukuzi. Uyu munsi umugore utwumva icyo namushishikariza nuko ibintu byose bishoboka kuko nanjye nabitangiye numva ko bidashoboka ariko kubera kugira umuhati byarashobotse.
Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu bwasohotse mu ntangiriro z'uyu mwaka bugaragaza ko hakiri icyuma bagore bakora uyu mwuga. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore bakora nk'abayobozi b'abandi bakozi bangana na 26% n'ibice 20%, mu gihe abagore bafite Birombe bari kuri 5.4%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje. Muze gucikwa n'ibizagukurikira. Bashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Edi Rwema. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza. Urabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo mwanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona urayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru.